got a journey just come. Like I just got rich, like my money just come. Ibumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imvura ivanze n'umuyaga asenya amazu arenga 200 y'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda.
Rubasha yaragurutse, ibiti byarahenaguritse, inshengero ziraguruka, ibyo ni ibyo
Jimmy ibishemeye uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda. Mu minsi ine isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere.
Uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha karyo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu.
Perezida Evariste Ndayishimiye igitega afungura banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere. Muri Ukraine, intambara igeze ku munsi wa 9, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yaraye abwiye Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron ko intambara igenda uko yayiteguye. Ingabo ze zaraye zifasha uruganda rutanga ingufu za nucleaire ruri ahitwa Zaporizhia. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguye kandi mugezweho na Aloys Bigirimana ruyizongeye kwirirwa.
Ndagize mwirwe Veniste. Amakuru abandanya kuvugwa ni intambara y'Uburusiya na Ukraine. Leta ya Perezida wa Amerika Joe Biden yarafashe ingingo y'agateganyo yo kubangira gutahukana abanya-Ukraine babaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika baharurwa mu bihumbi badafise ibyangombwa kandi bari ku rutonde rw'abazotahukanywa iwabo. Leta yarabemereye kandi uburenganzira bwo gukora kuko badashobora gusubira iwabo muri iki gihe cy'intambara. Ingingo ibemerera kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu ko bazoguma muri Amerika bongere bahakorere mu buryo bwemewe n'amategeko mu kiringo cy'amezi 18. Abandi bafashe ingingo yo gukingira impunzi z'abanya-Ukraine n'abanyaburaya. Ishyirahamwe rya Buraya ryo kuwa kane naryo ryaremeye gukingira iby'agateganyo impunzi zihunga intambara muri Ukraine, mu gihe impunzi zishika miliyoni ziriko zirafashirizwa muri Rumaniya. Abashikiranganji b'intwaro mu gihugu hagati b'iryo shyirahamwe baremeranije mu mubonano wabahuje i Brussels mu Bubiligi gukingira iby'imfata kibanza abagize ibibazo by'intambara muri Ukraine. Umushikiranganji w'Ubufaransa w'intwaro yo hagati mu gihugu Gérald Darmanin yavuze ko iyi ngingo izokora ku banya-Ukraine hamwe n'imiryango yabo bajabuka mu bihugu bya Buraya hamwe n'uwo wese yari asanzwe ari impunzi muri Ukraine. Impunzi ziva muri Ukraine n'imiryango yabo zizohabwa uburenganzira bwo kuba mu Buraya no kwiga mu kiringo cy'imyaka 2. Amakuru kuri Ukraine kandi komiseri wa ONU ajejwe agateka ka muntu Michel Bachelet yaragabishije ko ibitero biriko birakogwa n'Uburusiya muri Ukraine ari kubangamira amahoro n'umutekano isi itari bwigere ibona haraheze imyaka itari mike. Bachelet yashikirije amakenga ku makuru avuga ko hari Abanyafurika n'abamuka muri Aziya bakumiriwe bimwa uburenganzira bwo guhunga. Yasabye ko abahunga intambara bose bakwiye kwakiranwa ugweze hatisunzwe ibara ry'urukoba rwabo canke amoko bavamo. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU i Geneve Gennady Gatilov nawe yaragirije Leta ya Ukraine ko yakoze ihonyabwoko ku banya-Ukraine bavuga ikirusiya kuva mu 2014. Ibi byabaye igihe Uburusiya bwigarurira izinga rya Crimea hacatangura intambara hagati y'abiyonkoye kuri Ukraine bo mu ntara ya Donbas hamwe na Leta ya Ukraine. Gatilov yavuze ko akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu kabimenye ariko ngo nta cyakozwe ico gihe ngo bihagarare.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu gihe amakungu asamajwe n'intambara muri Ukraine, ikigo ca ONU kijejwe gucungera ivya nucleaire naco caragabishije jo ku munsi wa kane ko Irani yongereje urugero rwa iranium rurenze kugwemewe mu masezerano yo mu 2015 yumvikanye n'ibihugu rutura ku isi. Iki kigo kivuga ko Iran iriko yegereza guhingura igisasu cha nuclear. Muri raporo ya buri mezi atatu yashikirijwe ONU, iki kigo cavuze ko Iran ifise ibiro 33 n'ibice bibiri vya uranium yunguruye gushika ku rugero rwa 60%. Uranium yunguruwe kuri urwo rugero ishobora ngo gukogwamwo ibisasu vya nuclear nkuko iyi raporo ivyemeza. Ikigo ca ONU kijeje gucungera vya nuclear kivuga ko ibi bitigira ibishasha vya uranium vyerekana ko abari mu biganiro bakwiye gukora basiganwa n'umwanya kugira Iran ntibace mu ryahumwe. Ku mugabane wa Buraya kandi Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ku mugaragaro ejo ku munsi wa kane ko azohiganirwa manda ya kabiri nka perezida mu matora ategekanijwe mu kwezi kuza. Ibiharuro biva mu matohoza yakozwe vyerekana ko azi imbere y'abandi kubwo gushira umutima cyane kuri politike mpuzamakungu aho gushira umutima ku bibazo biri mu gihugu hagati bisanzwe biriko bishigwamo ingufu n'abakandida bazohiganwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu yavugwa mu makungu tusimbire mu yavugwa muri Afrika. Abategetsi ba Nigeria bavuze ko abajeje umutekano bishe aba banyagihugu bakunze kwita abasuma bitwaje ibirwanisho bashika amajana abiri. Ni mu gutana mu mitwe hakoreshejwe inkoko kwamaze iminsi ine muri leta ya Nigeria iri hagati na hagati mu gihugu. Mu ntango z'uyu mwaka abasirikare ba Nigeria bavuze ko bishe abasuma bitwaje ibirwanisho bashika ku 537 hamwe n'abandi bagizi ba nabi.
Urakoze ari izibigira Imana mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imvura ivanze n'umuyaga yasenya amazu arenga 200 impunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda ni mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo.
Bisheme Jimmy n'umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri iyi mvura ivanze n'umuyaga rayo nonye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000.
No, amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu. Mugabo amazu menshi naho duca turabibona yuko menshi yo yabomotse amabashi yaragurutse, ibiti byarahenaguritse, inshengero ziraguruka, ibyo byo ni byabomotse.
Igihugu ishaka Antoine na Gasaza Desire ni impunzi zo muri site ya Rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga, zivuga yuko zabuzeyo zikira nayo zimira.
No kuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise. Aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane rwose uronona, cyane cyane ahantu tubaye, inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye. No kuvuga inzu igitigiri nyamwinshi cy'inzu zaraguye hasi, izindi ziraguruka zirasambuka, ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe turiko turasembera tutagira aho tuba. Imirima ni uko nyine, imipfo yaratwaye imirima, iratwara amaparasera twari tubayeko.
No kuvuga jewe inzu yaraye igurutse n'amahema sinigeze mbona iyo yaciye. Basha twaraye turasaba indaro noneho n'abandi zaraguruse. Icyo tusaba hase nuko iyo tugarukira ko ikadusakarira amazu, kuko ubu dufise aho turara, dufise aho tujyamuka abana, nkajya mfise umuryango w'abana 12, mugabo wo bose turasembera, bamwe nk'abasabira indaro aha, abandi nk'abasabira indaro aha, na jenga chanja kwa hivyo sarundaro.
Izi mpunzi ziri mizikambitse mu baturanyi, izindi ziri mu nsengero ndetse izindi ziri mu bihangari. Hari cyo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi. Banjye tuyaga Alexi n'umuyobozi wo muri village ya 13.
Nasaba yuko amashyirahamwe ajejwe kubakira impunzi. Nabasaba yuko butugarukira mu maguru, mashakire kare kugira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya. Onye tuko turaranka ubu turi mu mapukizi ya rasio. None ibyo dusuma byose tubishyirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu. Ubu abanyagihugu bose imuzu ibyo bari basumye ejo byose biri hanze banikiye kuzuba. None mbona no hejuru mbona ikirere kandi kimeze nabi. Wowe ubona abantu baza kubaye turasabye Nasir ayer dijejwe kubakira impunzi na IDS bavyuka maguru masha kumwe na CNRP tayibagiye baze badusakarira amazu.
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda yabwiye Ijwi rya Amerika ko bataramenya igiti giri cy'amazu yarasenywe kuko bakirimo bakora ibarura ry'ibyasenywe n'iyo mvura. Amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko bari bamaze kubarura amazu arenga 260 ndetse n'isengero zitanu zasenywe n'iyo mvura ivanze n'umuyaga. Si mu Rusenda ho nyine amazu yarayasenywe n'umuyaga, ahubwo no mu mujyi wa Baraka nawo uri muri teritwari ya Fizi amazarenga 50 yasenywe n'imvura ivanze n'umuyaga yarayiguye. Veda Sengabo ku bwa Radijwi rya Amerika uvira mu tarake vuye
mu minsi ne isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Ni ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa gatatu. Mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda z'umwanya umukenyezi mu iterambere. President Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa kane yafunguye banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere. Desire Hatungimana.
Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi habukungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi.
Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari migwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere, ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha karyo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu gute rera mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'ibanki yisunze itunganywa giterambere igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027. Aho igihugu cyiyemeje guhamahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi.
Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu banki ari kibazo.
Cyane mvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu nato turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make. Mugurose nk'uwo bo muhorikira hamwe mu makoperative nk'uko ukacisanga uragiye nko muri iyo banki bakabaha ingurano karonkantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo sanasana mu muryango.
Abakenyezi twumva dufite umunezero ntangere tuyiteze ko byinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi hama tujane imigambi hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi murazi ko dusanzwe dusabikanya turakundana turafashanya tuzoheza dutezanye imbere biheze bigende neza.
Ndabahariwe Marie Salome arongo iyo banki aramenyesha icyo bazisunga mu gutanga ingurane.
Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshyira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe haba mu mashyirahamwe mu makoperative mu kubaronsa ingurane. Izoshyigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi ubworozi uburozi amahinguriro utugenegene kwiyunguruza ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishahanura abagiye kurongora iyo banki.
Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki ni rubimenye kandi rubishyire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi.
Nimuze mwirukira inyungu y'amahera rero mwirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Nimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Ndabasavye rero mwebwe mukora muri mibanyi mubamperekereze mukuba amahagufi kugira imigambi yabo yunguke kuko batungutse muzoba namwe muhomvye.
Iyo banki y'abakenyezi ijikwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi kandi yafashe umugambi wo gukura abana mu mihanda yo mu murwa mukuru w'Ubutunzi Bujumbura ndetse no mu yindi migi y'igihugu. Biteganjwe ko abana bose cyangwa se abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranywa bagasubizwa imiryango yabo bagashyirwa mu bigo bya leta cyangwa se mu mashuri. Pierre Clavier niyo nkuru.
Umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganje bwo gufatana munda ofisi yangiro ry'uko mu kiringo c'umwaka umwe atamwana n'umwe yobagisigaye aba mwibarabara. Felix Ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ofisi akarusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa.
Icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera ko kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba nahashizwa kugira uburamuko basubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akaranga mutima kubuntu. Harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yobashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura.
Bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ndacari mutono kwiga bafise imano nyinshi babura ukuntu boziserura.
Uyicho yo fasha jeno koyo mwuramwe wabara akamu kutu ndandati.
Yoko heru ndandati kukore guna pjibu shaka. Ama numu tae kwa heru jeno kumana akote kwa heru.
Kudu turo sabadufa, abadufa sabadufa kadukura. Mwikyo ya lalatu kagenda kukora haka jikimi uga. Turo sabadukura yoko watugu ishe.
Shiza nuko mwuri. Kwani kano kata kukuhuli watulose ni foro mwuna makayo. Changimbira babishoboye baduha gatara.
Ubushikiranganje bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimo abajeje intwaro amashami yitaye neza y'abana n'abandi. Ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu bagwiriyemo abana kizotoregwa umuti. N'ibihano birategekanijwe ku muryango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mu ibarabara.
Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana kurira mu muryango, agasazira mu muryango. Imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'u muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano. N'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda, imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko uyu mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurunywa cyagaruka mu muryango.
Bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza. Amwe mu mashiramwe nka Sojepa rimaze imyaka irenga 10 gitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe wokorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maitre David Ninganza atwara iryo shirahamwe.
Hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo. Urumva rero ko ari byinshi biri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuntu yuwe. Yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe. Yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina. Abo bantu bo ni Bujumbura sabanya Bujumbura, abo bantu bo ni Gitega sabanya Gitega, abari Ngozi sabanya Ngozi. Ni ukuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba reserve colonel bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe
umugwi w'igihugu ujere wagateka kazina muntu CNIDH wowo usaba ko agateka ku mwana katohungabanywa muri uwo mugambi Jacques Shimirimana arongo igisata citaho agateka kabana muri CNIDH
ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntiba bisigura ko ari inkozi z'ikibi bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi
Ubushikiranganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mwibarabara bwashikirije ko abafasha Uburundi nk'ubumwe bwa Burajya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi ntabitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikiranganje bwemeza ko batarenga ibihumbi bitanu kandi ko nka bose bafise iwabo Pye Claveni Nkuru Kigali kubwijwe rya America
Bakunzi b'umukino wa basketball Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku njuro ya kabiri ngibi birakomanga Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbatura mugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022
amajonjora y'irushanwa azatangira kuri wa gatandatu muri Senegal n'imikino izakinirwa muri Senegal no mu Misiri hanyuma izasorezwe i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu u Rwanda muri irushanwa ruzaba ruhagarariwe n'ikipe ya REG izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko ku buryo ubutunguranye abaguzi baribaza impamvu y'iryo zamuka inkurirambuye asumutakaboyi
Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda nyuranye hatangiye kugaragariza mu karyo ibiciro mu buryo butari bumenyerewe ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1000 none ubu kiragura 1500 hamwe na hamwe ahandi ku 1600 ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1800 arazamuka kugera ku 2500 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye none ubu nayo yageze ku 3500 kiro bizamuka ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19 ijwi rya Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana nta n'umwe uzaho iki kibazo cyakomotse ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahira baribaza uko bigenda byabayobeye
Haja gatubana bakiriye rana ku parikingi bereyaho nta bakiriye barimo ibiciro ngo byazamutse isukari iri kugura icyata ibiraye nabyo byazamutse biri kugura 350 igitoki na 26 nta nubwo bari no kubone abawe bagabanyutse urabona ko nta bantu amuvamira mu iri soko nta bantu bari kwinjiramo abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka kandi ufite umuryango rero Ubwo isukari urumva naza hano nakorera bibiri cyangwa bitatu ukavuga kuri bugure isukari cy'atanu reka reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho
Ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi kugeza ubu nta n'umusobanura aho iki kibazo cyaturutse uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro
Ibirarenze cyane ibiciro isukari uyu munsi kuni hagaze iri kurangura 75 Niko uyu munsi wasohotse basohora igiciro. Kujyaga ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48, ijya kuri 52. Uyu munsi ni 75. Ubwo icyo turi kugitangira cy'atandatu. Amavuta litiro 5 z'igihwagari. Turimo uyu munsi basohoye bavuga ko 62. tugomba kuyacuruza wenda 17 niyo make
bivuye kuri angahe
ubundi twatangiraga 14,500 tuyatangira kuri 15 ubu ngubu uyu munsi tirashano za pestal cyangwa iza jump turi kuzitangira 17 ibi bari kuvuga ngo ni iranamba riri guteza ibibazo
Nubwiriza mu karyo bicire ritaramara igihe abaguzi n'abacuruzi batangiye kugaragaza ingaruka zihuse
Hari byinshi tugiye kubura bikaza cyane Urabona do iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora None urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara Iki ni cyorezo
Nabakiriya bahari koko urabwira umuntu byonyine n'umukiriya wawe yagagura isukari ku gihumbi cyangwa se icyabiri wamubwiye uti ni icyarindwa akavuga ati ntabwo bishoboka isukari turayihorera urumva ubuzima buragoye muri ino minsi ibintu byahenze cyane nagutuza impamvu byatugizeho ingaruka twabuze abakiriya nk'ubu ndiciye nabuze abakiriya nago isukari turayireka koko nago ikiro cy'icyarindwe biragoye isukari tujye kuturagabanya depense mu rugo nago byoroshye
impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli Habyarimana Straton impuguke mu by'ubukungu avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga gusa kanavuga ko hari nabitwaza intambara
impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka nuko ibiri ku isoko nibikenewe bitandukanye iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko byanze bikunze abacuruza kubera ko babonanye ko babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera covid bitera bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze hari n'utundi tuntu twese tugenda tuzamo hari n'abantu basitekira urabona kwa kundi bumva ngo intambara ngo yabaye ngo ibintu bigiye kuba nabi ugasanga abafite stock barazibitse
umuvugizi wungirije wa guverinoma ari mukuru arindahirutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe u Burusiya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Shaka gasaro kawe uzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe uzakabona
Nima imyaka 28 umwana w'umukobwa w'ufite imyaka 894 aboje musaza we nyuma y'ibyumwe bibiri gusa yifashishije ijwi rya Amerika
Mana nuko imana abiti bamwe n'mama ratariho mana we ukumana yo mwijiri shimye mana imana ibaho umugisha mana yo mwijiri ukumana yo mwijiri guha umugisha mana nenga rabivuze ku imana iramuka imuje na mwene mama nzapfuka nkabayishima ku imana ihabwa icyubahiro mana we
agasaro kaburaga karabonetse
hashize imyaka 6 umubyeyi Sandra Kamikazi ajyanye umwana we kwa sekuru yarutuye mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanda ku ibarabara rya 12 yongeye kumubona yaje hano ku izi rya Amerika tubwira ko hari abamutwaye umwana batamubwiye umwana twaramubonye dore uko yakiriye ayo makuru
kuri icyo uyo kuvuga ati ngo yabaranyibye kandi sibyakira ni vuba muri uyu mwaka nyine ngo arimo arandondera ajya kuvuga ati ngo jewe ngo baranyibye kandi azi ubwiwe ariwe yanyitariye ari kuvuga kagaruka kuvuga ati jewe baranyibye atazi ubuzima nakuzemo atazi amagorwa nagize n'ugushika n'ubu nije nitunze ariko
komera ndakumva ubaye umugabo kandi komeza ube umugabo wabaye umugabo agahinda kawe ndakumva wagatewe n'umubyeyi ndi hano kugira ngo mutakambire
diaspora bavugana kwijwi rya Amerika
Tony Nsanze abaganwa n'umubyeyi we Sandra Kamikazi bazaganira ku buryo burambuye mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ni hano turangirije aya makuru hamwe na Mokubeli ya Baru wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza mwebwe mwese mwahisemo Ijwi ry'Amerika. Dore umugani w'uyu munsi: Imana iguha igukura ku gashashi ikagushyira ku gahundo. Mugire